Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu muri Venezuela nshuti mwese namwe bakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe Torture SOS Burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini n'abari na rugo, itotezwa yabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi byongeye kuva habonetse intwaro nshasha. Abarongoye iryo shyirahamwe barashize ahabona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko mu kiganiro muri Sanga cy'umunsi turi kumwe n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ivyo birego. Turi kumwe na Ahmed Niyongere, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe SOS Torture Burundi. Muraho Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Muraho makomeye.
Yego n'amahoro.
Yego. Turi kumwe kandi na Eric Nsengimana na arongo ishirahamwe AJAP Africaine, akaba nawe nyene akora mu vyerekeye agati akazi na muntu Murundi, akaba yitaho cane cane urwaruka. Eric, muraho namwe.
Murakomeye neza. Turaramutsa kw'Ijwi rya Amerika.
Yaho i Bujumbura mwifashe neza?
Ego, i Bujumbura ni sawa. Akazuba kariko karaka, hari hazidutse umenga harakabeho kuko umenga imvura yagomba kugwa, ariko hameze neza.
Ego me ekaniru tu tarinze gutesha umwanya abumviza kiganiro tuje kuri mwebwe mushe nta yamere niyongere ibintu mwatohoje difashe gute?
Murakoze cyane ko mu mwanya urumva twaragize abatohoza nkuko dusanzwe tuyagira, ama turerekana ihohoterwa rikoregwa abakenyezi. Turavuga ingene abakenyezi bariko barahohoterwa ubuzima bakicwa mu nyumuka, usanga uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukoregwa ibya mfurambi. Ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa ariko rikoregwa ico gisata c'abakenyezi. Hama tukavuga duti ivyo bintu uko vyari wo umenga vyariko biragabanuka mu Burundi, ivyo bigarutse gute? Ikintu cyatangaje ni nagacerere k'abategetsi. Ukabona neza yuko ataba ariko baragira amatohoza kugira akurikiranwe abo babagandaguye. Ibyo byose bikadutera impungenge, aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo kuko tugira ibindi byegeranyo. Icyo gihe twari ko dukorera ku bakenyezi, si kuvuga ko dukorera ku bakenyezi gusa, dukorera ku bantu bose. Mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimunogoje, ariko tukabona yuko ata jambo ry'abategetsi, ata matohoza, ata butungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi.
Ayo mabi rero yakozwe kuva aho haboneke intwaro nshasha.
Ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi jana, aho turiko turaraba neza ibiriko birakogwa na leta nshasha Evariste Ndayishimiye kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye ku byerekeye muri iyo minsi jana Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ibintu yashoboye gufasha mu ntoki bigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko vyama bibaho yo haje intwaro shasha hari iminsi jana baha umutegetsi kugira barabe ingendo shasha canke amategeko mashasha ariko arashira imbere bizoraba mu ntwaro bishobora gutanga umuco mu ntwaro yiwe y'imyaka azotwara
nihoje iyo matahoza mwakoze urabona ko nkuko mubivuze bwicaye bikorerwa abigeme n'abakenyezi niba mufise abo mwikeka ko bagira ububicanyi
turavye ko ico gisata nkuko tutababwiye turakora amatohoza ku bisata vy'abarundi bose abagabo abana abakenyezi ubu nuko twagize iceganyo tubonye yuko hari abakenyezi ariko baricwa kandi bicwa ku ntumenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa usanga umukenyezi yishwe agatoga ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ivyo bikerekana nuko ibeza yuko hari ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure canke ugukurikirana kw'abantu ariko bakora ivyo vyaha mu vy'ukuri rero abashobora gukufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ivyaha nk'ivyo minyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ivyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ryaba ry'ubutungane bagakurikirana bakagira amatohoza ni vya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashika bakurikirana abantu bakora ivyo vyaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica vyitirira leta kuko abakora ibyaha bategereza gukurikiranwa amategeko gukurikirana abakoze ibyaha aratomoye ariko mugenda kurikizwa nuko haba hariho gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba bariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe
bose ndahabona amagenekerezo bw'ubwicanyi muvuga bwabereye ko bashaka kutwibutsa n'intara uberamo cyane cyane
intara sinozibuka neza ko sitazifise hafi mugabo twarerekanye intara turavuga n'amazina turavuga n'ikiringo ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo buraberamo twerekana neza yuko hari gihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya kudahana kuko kugana kubivana n'ibyo byasindikaje Burundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi twasanze rero twashatse tugusaba leta twashatse tugusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza n'uguhana aba izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko ari igihe bibaza ati ngira ntabyo babona ntabwo biri kubera mu maso yabo tutireka tubibandikiye tubahe amazina hama bagende barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagiye gukora amatohoza bafate bakurikirane abo babigishe kugira tugwanye kudahana mu Burundi.
Reka tuje ku rwenangwe mushikana Eric Nsengimana murafise ishyirahamwe rya rirafise abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiki
cyane ikintu cya mbere dutanguye kugana n'iyo nyifato y'iryo shyirahamwe SOS Clôture biriko biravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko n'uwo ariko aritubwira adasagwe no mu Burundi ngo ashobore kubona ibiriko birabera mu Burundi nibaza ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'u Burundi akigeze ingene kiriko kiragenda kugira ngo abantu bamenye ibiriko birabera mu gihugu cyiwe hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ashobora kuvuga ibyo kubera ko zari ishirahamwe ry'ubwaruka mpananira amajambere muri Afrika dukora mu gisata cacu c'agateka kazina muntu ndetse no gukingira agateka kazina muntu. Iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane. Dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize Uburundi. Twongeye ko ikindi gishobora gutuma tugira ibi ni ishirahamwe ryashoboye gushyiraho rezo irimwo abanyepolitike baba bugwaruka mu gihugu cose baserukira abandi kuva rw'igihugu imigambwe yose igize igihugu c'u Burundi iri muri opposition iri muri leta. Twagiye hamwe kugira ngo dushobore kugira inguvu umuntu wese ataramenya situation yaho aherereye. Rero tuvuganye nabo muri rezo kuva muduhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana na muri kino kiganiro bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga rwishikuza kugira babikore nk'uko bamye bahagaka imitima abarundi ariko barabumviriza.
Ariko iryo shyirahamwe matoza ryakoze Eric Seimana rirashirahabona amagenekerezo nko ku itariki ya 25 ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka umukobwa wo muri Bubanza bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umushikirizwa manza Maître Yvette Nyunkindi yakorera i Bujumbura nawe nyine yanyujwe akaba ataramenyekana hari barabwa itariki icenda y'ukwezi kw'indwi n'amagenekezo agaragara kandi n'amazina barashyira ko boba bavuga gusema cyane ibyo batohoje mu bivuga ko bisa n'ibigaragara ko ivyo bintu bishobora kuba byarabaye.
Twebwe sinovuga ko ngo abo bantu nk'abo bavuze bashoboye kuba batarabonera irengero ry'aho bagiye. Nuko ariko aravugira mu guhishi iyo avuga ati nakananaka yarazimiye kubera izi mpamvu niho ico cegeranyo ciwe caba gifise ishingiro. Ariko ugiye ugasanga iki cegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu Burundi muri ino myaka muri ino minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramupariwa rero twakoreye ku by'abagore abantu bariko barapfa hanyuma ugaca uvugira muri rusange kuko uko abantu bariko barapfa. Ibyo byabuvuze ibyo byaradushikiriye ariko ni ukubanza kuraba bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo. Iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo cyangwa inzego zikurikira iyo leta sinumva ingene ibanoze ikiba question ushyira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoroza kuri ivete ariko arabituye ubutungane deja kandi ubutungane utankatashe buragira burashika ko bakigira amatohoza sinumva ko yoca avuga ko atakintu na kimwe kirakogwa kandi asanzwe arumere ndamuzi ko ari umushinga wa manza z'amategeko ko imanza ziba ziri mu matohoza canke hagize abitura ntaco babivuga ko geneye bavuga ngo ntaco ngo bariko barabivuga ko ku bantu bariko baricwa. Rero abo bantu bariko baricwa ico nico twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfuye nakananaka yishwe ni iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icatumye apfa. Gutyo rero tukamenya tuti ni bafe nk'abantu ijana abantu kweri bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene byagenze gute bagatanga ikicegeranyo kidatemwa abantu kiri credible
mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru y'uwatariyo mushyirantare Eric Nsengimana ikintu nibaza nshobora gituma ishyirahamwe SOS Tortue Burundi gishyira habona ivyo catoje ni iki
bambere SOS Tortue isohora ivyegeranyo bihengamye bitari vyo kubera ko nk'uko mubizi abo bahora bari muri ntuze muri societe civile hama abanyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'2015 bamye basohora izo raporo zimeze uko ku Burundi baba bashaka ko igihugu tuguma mu njyane abantu baguma bahagaritse imitima kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere kuko ni bazaka ariko kazi bahemberwa raporo zose zisohorwa na mwe muri azi ko yagiye nirahe agiye ku ibinyoma atanakimwe birabamwo none umunsi rero ivyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujisitira ivyo yatwayirahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bone faca nk'urukundo akunda igihugu ciwe
umushana yarmere niyongereye ivyo umushana yarikavuze Seyimana vyo bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano no kugira ngo Uburundi bugume gusa nabi mu makungu
biko bishikirizwa n'uyo Eric uca wumva ikabivuga kubera ashobora kuba atigenga canke ari amashirahamwe usanga akafika amashirahamwe kuko amashirahamwe nk'ayakora ku bintu by'abana byo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi amakiza ko ari cizo nk'ubu muri aya matohoza tugira twebwe tuba twayatuhuje neza kandi si kuvuga ko tutari mu Burundi atamakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze iyo umuntu adashimye cyangwa akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo n'amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kubwira ko tuba turazi yuko aba bantu tuba twatuhuje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva 2015 bigeze bashobora kwerekana yuko amaraporo dutanga ari ibinyoma avuga ko ari ibinyoma gusa mugabo nta byo bashobora gusigura akarorero muri iyi raporo twatanze twaranditse nk'akarorero gatoyi itariki 2022 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa Chantal Mukagwego yarishwe ku musozi Kavogero komine Provensi na Kiru ya Kirundo hama abiwe baragerageza kurondera barabura icyamwishe none uyo muntu aya matohoza ari itariki imwe z'ukwezi kwindwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi cy'umukobwa w'imyaka 18 atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara icyo giziga cyatowe kuri ku musozi Nyamugari komine Buhiga Provensi Karusi none ibyo byose byose bugwa nandi hari leta hakaba hari ibindi bajeje intwaro hakaba hariyo bajeje umutekano inyamiramabi hakaba hariyo n'ubutungane itariki 9 z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga cy'umukobwa yitwa Marie Adike Ndayishemeza afite imyaka 18 umunyeshuri wa segonderi aho rero bakerekana yuko ibyo bintu byabaye muri Musongati polisi iraza iragira consta nta muntu umwe yahagaritswe nta muntu umwe yakurikiranywe none ibyo byose ni foto yiwe turayishyirako y'uwo mwana none ibyo byose byaba ari ibihuha gute kandi abo bantu twaba bavuze amazina naho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nayo yabaye rike ngira ntakora kuri ibyo bikorwa byo gukurikirana abantu no kuvuga ibitagenda neza ngira bakorera leta avuga ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe twe iwacu ari bigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari bitagenda neza turabyerekana kuva tukiriko turakorera no mu Burundi niko karangamutima k'amashyirahamwe aharanira gato y'akazi na muntu akandi karorero itariki 9 z'ukwezi kwindwi nyene haratowe ikiziga cy'uwitwa Anita Nsavyimana w'imyaka 27 yatowe ku musozi Gatwaro komine na provensi ya Muramvya ibyo byose ko tutari mu Burundi tumenya gute imyaka n'izina tugashyiramo n'ibiranga uwo muntu tukavuga duti ibyo rero biriko biraba twebwe nk'uko tuzi akarangamutima k'amashyirahamwe adaranira igicaro bya politike tugeze kwerekana neza kugira dusabe leta kwikubita agashi dusabe inzego zibijejwe gukurikirana abo bantu nta kindi kintu tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ibyaha batokingirwa ahubwo gukurikiranwa kuko amategeko aratomoye bagaheza bakayakurikiza
Eric izo mushyirahamwe Ahmed niyongera ashikirije ni samakuru ashobora kuba yatangaje mu Burundi mu bivuga kwiki
icyo twatuvuga ko ni cya kindi karavuga ngo naho ngo baravuga ngo umuntu ngo hanyuma ngo atavumvara mu mwaka w'2025 ahubwo batoto niwe benshi ku bantu bamaze gushyikirizwa na Armel kuko ibuka nitaba cyagira bavuga ko umwe giyobi ishwe umwe atanisando uya kubukati mara amamze ni morare uja wese wa mtanga mu bantu bishwe hari kandi benshi bishwe baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko batanzwe mara kuko bapfuye kandi bariho rero nibaza ko nabo nyine babizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike ku nyungu bashaka ariko ntitwavuga ko hata abantu bapfa nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga bicwa gute bicwa n'abande ikibazo ni uko kuko umuntu afite ingene avuka akagira n'ingene apfa kandi atagize iherezo nk'uko yategerezwa kuri gihe icyo gihe ntihabwa ikibazo rero nubwo ariko aravuga ngo si ibyo dukorera ko twe dukorera muri kominote biba muri kominote turabibona dukorera mu gisata cy'agace akazi na muntu tugakorera muri protection ntibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko cyangwa avuga ngo dukorera leta none wowe adakorera leta akorera nde ko hari izo organization ziri ngaho zose ziri aho kuba kuyere programme ziri guverinema ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agateka akazi na muntu leta icyo gisata nicyo gituma nantuze n'ama organization asanzwe akorera mu gihugu ata kintu na kimwe adakorera mu majyambi y'igihugu rero umuntu uteye ni ukuvuga ko nimba afite akora bitari mu migambi leta yarashyize imbere abarikakorera mu yindi leta mu gihe mukaa yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyoshoboye kuja iyo leta
mushe ntayalmere muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu Burundi ikintu kiremeza ko abo barundi babwiye amakuru kuri canke ikintu kiremeza ko atazindi mvo bafite mu kwashikiriza amakuru y'ubwicanyi eka y'ibintu bibi gusa biba nko mu bamenyesha amakuru ikintu kizwi n'uko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi iza kubwira byose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afise mwebwe ivyo murabishika ko mukarabati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru y'ukuri koko
ego ega ivyo gutohoza ntituvize turi nyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu Burundi kandi uri mu Burundi warashobora kuba uri Bujumbura n'uburi mu Cankuzo n'uburi ku musozi muri komine canke umusozi uri muri intara ya Ruyigi cyane yarutana hose tuba dufise abariko baraturabira ibyo ni kuva kera nabo baba ku n'amaorganizasiyo bari kakoreye Bujumbura ntabari mu Ruyigi ntabari he tuba dufise abaduserukira n'ubu turasaba duserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe cyane babiri kuko ivy'amatohoza mu by'ukuri iyo uronse inkuru imwe ukaba utaronse iyindi ishimangira canke yerekana yuko atariyo canke ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyo muntu avuka he n'inde kuronka ifoto yiwe kumva umuryango abamwo kuyo muntu yabuzwe canke ari umuntu yapfuye ivyo byose n'ibintu tutohoza kugira tugire inkuru hari n'ibyo tudashobora gushyira hejuru kuko tutwa twabonye yuko atankuri ikwiye twarose urumva rero ibyo gutohoza dusanga tubizi si ubwa mbere turasanga dutohoza turafise abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyangwa yahe tudafise umuntu mu nzego za leta nicyo bituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mubwo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ivyo rero tubafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru baduha amakuru atomowe bakaduha n'ivyandiko vyerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ariyo kuko ugiye uratangiye inkuru bashobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga n'umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atanga uri kuyufise ibyo nk'uko Eric yavuze n'uyimubwira kandi ndabyemanga ashaka azamba inyuze azerekana mu raporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho nta n'umunsi n'umwe ivyo turamaze no kubivuga i Geneve haje abo umushikiranganji w'ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikirizamanza akizigenzo wa Repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icyemezo twaravuze ati erekana aha umuntu twahize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko kubyereke amatohoza turabifitiye ubumenyi turamutwa bikoze kuva tukiri mu Burundi ukuntu umuntu avirisya information hamakayitanga hariyo ma information mezi dushobora gutanga twa twaronse kuko twa twaronse ikwiye kugira ibinkuru kuko gutanga information no kuraba iyo dosiye iri mu butungane ifisende cyose turabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi ari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko barafasha kugira ibintu bijyabo n'abantu bikubita gashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza akazi ajejwe cyane cyane kugwanya kudahana kuko ejo niyaba uyo Eric atabona abantu bariko barapfa cyane abantu bariko barahotse ku buzima ni Imana agira kuko abandi barakubwira yuko umuntu wawe yapfuye batagira aho bayitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari byiza kandi yoguma senga urumva yagiriwe amahigwe naye ahandi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe ntiyaba amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyane ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe ibintu byo bituma dushaka kugira tugwanye kudahara dusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose bariko barica abanyagihugu
Eric Nsengimana kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu 2015 ubwicanyi bwariyongereye hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abatigira abantu bakabanyuruza hariho ababica ibyo byarashitse ku byerekeye ubwicanyi nabwo uriko uravugwa na SOS Torture Burundi urabona kumengo na kagwi kuba gafise intumbero gashaka gushikako kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva n'umugambi nka kagwi ntako kwa gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo ari bande hari abantu amashyirahamwe yakorera mu Burundi ashobora kwikeka hari ikindi kibazo nacyo nashaka kumenya niba uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari programme ya leta
twebwe twibaza ko muri ivyo atakuvuga ngo wikeka abacanke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriye ko habishika bakatwara na gufungana bagatanga ibicuro abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugira ku gushika igihe bashika bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa rero nitwovuga ngo ngo bupfa kuri iki kuko usanga umuntu ashobora gupfa bivanye n'ingene abaye muri sosiyete aba bana ingene abanye nabo abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo bita ama confident rero canke ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi tuwitwiwe abantu bashobora gupfa muno muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza mugize iminsi mubona nka kurya hariho kampanye ba Armele batanguje bita ngo ndondeza n'abapasifike mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangura kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvuga ugasanga ijya ejo uwo muntu arapfuye ibyo rero urumva ni ibintu byinshi bifite icyo bigamije bafite icyo bariko bararondera muri politike abanyepolitike baba bariko barakora kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwa kubuzima muri izo nzira zitandukanye
tugaruke ku bintu mwashikirije reka mbaze mpakanya Hamida niyongere mukanya gatoya cyane agira icyo avuze ku byo mushikirije
ibyo sikirije n'izo nabwiye n'amashyirahamwe ayo yaba Eric n'amashyirahamwe nyine yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho n'amashyirahamwe mugabo ugasanga ibikorwa by'amashyirahamwe sije bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu ari yicwa kubera imvo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kijyanye mu ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu muri icyo gihe rero naho nyine bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe hari inyambiramabi hariyo ubutungane ugategereza kumenya kuraba yuko uyo muntu yishwe wamwishe ingene bagira amatohoza mugabo ntibocabareka iyo rero atamatohoza ba yatanumwe afashwe
iyo atajambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bari ko barica abantu bwe kubakurikirana muri kuvuye ubusi byose berekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanye ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanu icyo rero n'amashyirahamwe aharanira agatira akazi na muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingeneye bwicanye nk'ubwo buhagarika mu gihugu kuko ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa mugasanga nta matohoza inzego zose ziriho hariho ubutungane hari igipolisi kuko ugasanga abantu ntibigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ibyo byaha ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe kuko bazi neza yuko bagiye kwitwara muri izo nzego akacu ziriko zirabafasha bishobora kubagaruka ko ahubwo nabo babasigaye ugasanga barakurikiranye rero ibintu biteye ubwoba kategerezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe ubutegetsi asabe izo nzego zose zikora akazi kazo ibintu biteye isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu umwe akurikirana kuko biba yamwishe ibintu biba byabaye ku murango umuntu agatorwa Jenade gatega ku murango ntihagire umuntu akurikirana ntihagire abantu bafatwa ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho ibintu bibona yuko ari mu gihugu nyene atabutegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu kuko mu gihe agihugu bujya adakingiwe mu gihe izo nzego zose zategetse gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira izo nkozi z'ikibi ucubona neza yuko abo bantu bakora ibyo byaha kenshi baba bashyigikiwe kuko gukurikiranwa kandi bohana kuko amategeko aratomoye
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amene niongere hali haba nashua kuwa za koo ishila mungi janyo yowa ifisi mugambi ukura wa ivita genda neza kusa morundi kuwa leta ishashua nite morundi hali makura tangaga wa vuga ashikizi migambi yole timaze kufata alugu hana hini mbo nera kure zitukwara nabi ya ba polisi wazgia ruswa eka chanye vigeza nabi eka utunga ni kwa kila utunga ni guzuri za bose ili nukubganyo mwishu ya mganyo yowa biliko vigenda neza nivi
tuwebgeni dukura kufijere keye haliyo nifatu nyishi leta yafashe mo kugwanya bakaboko n'umukurigizo ariko akagwa kuvuga minsi yezo yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ibyo byose ibintu byiza mugabo twumva amashyirahamwe mu ishyirahamwe ry'iwacu tubije ntitubikorako mugabo ibyo dukora nizirekeye matohoza mu gihe rero twaravuze minsi yeze igihe barekuye abari bafunzwe twarashimiye umushyirahamwe w'ubutungane nubwo tukavuga duti bandaye n'ufunguro wabo bose bafungiye za politiki kuko n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo nzira bafungwa baba bari ko bararenga ku mategeko tugasaba dute abantu barangize ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose ibyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushyikiranganje w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga turashimiye n'ibifato kuko aho tuba turimo tuvuga mu gisata dukoreramo ibyo dukoreramo rero abandi bikoreramo ngira barasuse ukuntu bashima ntawe uvuga ko byose ari bibi kuko urumva ariyo byiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kurwanya aba tugiye kurwanya ba kaboko tugiye kurekura kuraba ibyo bibazo byo mu butungane tubitorere umuti icyo ntucushima mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa umushinga z'ubutungane bige yavuze kabishira mu bikogwa tuzore kabushima yishima kuko twebwe ndukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa nabyiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo ntadushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikabibi ikaba ibindi ariko bituma dusaba yuko imvugo yojana n'ingiro kugira ugere aho dushima ku bikorwa leta iriko irakora turashaka yuko yokora neza ikuzuza abanyagihugu ikagwanya kudahana ikarekura abo bose bafunzwe hadakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababa bahegeje umunyororo baciriwe n'ubutungane aho ubunye mu gihe ubutungane bwabarekuye itumva inyere boguma ukwezi kumwe amezi abiri umwaka n'uburenga bagifunzwe ibyo byose birekana yuko ari amategeko aba ari karaho nyango.
Ni ugusozera kuri iki kibazo nashaka mushyira nta amere mu terakamu nk'abantu bo bakora bwo bwicanyi eka mu terakamu kandi ni ikintu mwose ba leta yokora
icuga mbere tusaba abo cyane cyane leta y'u Burundi no kuba tubasaba yuko inzego zijejwe ibyo bisata ari nk'ubutungane igipolisi nuko bukurikirana abo bantu bakabafata bakabashyira imbere y'ubutungane hakurikije amategeko kuko amategeko ariho aba tugasaba tukabwira nabo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe cyane bafise ubutegetsi muri leta yuko atamuntu n'umwe akomeye uyu munsi uragukingira uyu munsi leta ikira gukingira uyu munsi nk'umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi uzinanye n'uriya cyangwa uyu unye ari mu bategetsi bateye iki gihugu mugabo ntibizokwamaho naho hazoca imyaka uzokurikiranwa ku byaha wakoze ibyo byaha biriko birakogwa ni ibyaha bidahanagurika ni ibyaha bidata igihe uzokurikirana ubutungane bwaho bw'u Burundi cyangwa mpuzamakungu yuko ibyo uri kurakora atahobizoja ibyo kurakora byose biriho wowe uzokurikiranwa hari uno bahagarikwa cy'imyaka n'imyaka abo rero ni yuko muri iki kingana cya 2021 atamuntu acinca umuntu hama ngo yijajare ngo arashyigikiwe kuko ibyo bintu byarekanye neza yuko gushyigikirwa ari igihe gusa ni umwanya uwo mwanya ugeze urahagarikwa kandi umwe wese ahanigwa ku cyaha yakoze ntavuga ngo natumwe na naka cyangwa nayishyigikiwe na naka uzohagarikwa uzokurikiranwa ku cyaha wakoze
Ewa mwishwe na eno Amerika nsegima na ino mwishima mwona ko zageze neza biko vigena neza kuwa leta nshasha iwo nse Murundi ni hibi
mwona kote chane leta nshasha ili ikinu sambere dushima nuko ili kilita ugu aruka mgushira ho ama programe ara inumbero ilase yugu aruka mgusha wakurufa sanu mkurukura mwukene kugirango ingyane ili mugu aruka na chane mkupuka nujaina shomaje kutagira kazi kutagira icyo bakora bihagarare icyo ni ikintu cya mbere dushima cyane hanyuma ikindi dushima n'ukuntu bari kubaragwanya bakaboko mu gushyiraho umugambi urashe wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusanduku mu gihugu cyose aho umuntu azoba yabonye umuntu yari igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca abishyikiriza umukuru w'igihugu bidatebye ibintu biriko biraba mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ni byinshi cyane bije kwitaho abantu kudahana biriko biragabanuka aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo ibintu bigende neza imanza zishibwa ntizishigwe mu ngiro ibyo byose akaba ari intumbero yatanzwe ko bigiye guhindurwa byihuta ibyo rero byose turabishima cyane turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agatayi akazi na muntu turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ibyo biyemeje bitariko biravugwa ku majambo gusa hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'aya mashyirahamwe ya nk'iryo rya mere rya toftis ni uko bamenya ko twebwe nitura amashyirahamwe navuga nk'uko abivuga avugira leta ahubwo turi amashyirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu tuvuga ibiriko birabera mu gihugu kandi tubikurikirana ku munsi tubibona kandi turi ngaha tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye cyo bugaca bamubona ariko baramwerekana kuri televiziyo ugasanga mugabo ntibasubiyemo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa bari bamusize mu maraporo kugira ngo bashire ku byo bifuza bipfuza rero ico kwanura nuko bo hindura ingendo bakamenya ko arabarundi bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamwe cacafuye kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu bungu bakavuga ibiziko biragenda neza kugira ngo igihugu nicatwe politike niya twese twese tubwirizo ico dukoze kugira ngo igihugu kigende neza abo bari iyo ibyumviro babyubuzimo baje buntu bakunda igihugu cyabo
egome tukikuye nyine mushyana Eric Nsengimana kama motera namwe bubagizi ba nabi babandanye ubwicanyi hirya no hino bataramenyekana kama motera nakahe
akamoto batera nuko bomenya ko umuntu wese ashaka kubuzima bw'undi ko nawe nyine rujya umwe banye rutamwibagiye ko yo bireka kuko nta kamaro kuko akubuzima mugenzi wawe kubera ko urucira mukaso rugahitanya uko niko abarundi baciwe mugani bakareka kugivisha amaraso ya mugenzi we kugira ngo ntaza niko muri kazoza umuntu wese yaba bikora ibyo arakwiye kuyisubira ko akabihagarika kuko nta muntu n'umwe yahanigwe umuntu ashobora kubyisha ubuzima bw'umuntu.
Tugaruke bashyira nawe ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashyize mu Burundi aho mu ndwi iheze impunzi za mbere zivuye imahama nikami mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi mu Burundi abajejwe intwaro abajejwe amadini eka abategetsi ku mitumba eka n'abanyagihugu abarundi nyine munshya ntahe Ahmed niyongere iryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye mu ikampi mahama mwa ryakiriye gute
jewe nibaza yuko zerekeye abarundi batahuka ni byiza cyane kuko iyo umuntu yahunze haragira igihe agafata ingingo yo gutahuka mu gihe abona yuko ivyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubunyi waragarutse kandi guhungaza yuko biva ku muntu nta wuhunga mu mugwi nta wuhunga byinshi inama y'undi umuntu wese ahunga ugacukiwe mu gihe rero ugira inama akabona yuko ajya guhunguka ibyiza ariko kuvuga yuko abarundi bose bagira batahuke erega gutahuka ntawe ugira umuntu gutahuka wewe nyine mu gihe n'umutekano rero nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'uwusezera urafata akayiruka ukagenda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhunga ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubiye inyuma bana bagiye barahunga abo basendese de bahungutse ugaruwa bagaye harageze igihe babona yuko hagera ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha bataha je rero nibaza yuko ari ikintu kiza cyane kandi uwo wese azokumva mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu byoroshye n'ibintu bigoye kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu icyo bituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijyanye n'umutekano muke kandi atanumagisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ku bushake bwiwe mu gihe yumva atekanye umutima kubera umutekano.
Hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva imahama hari izo zitari bwatahuke cyane rwose yari nyinshi i Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke amashyirahamwe eka abantu bataborohereza mu cifuzo cyabo cyo gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanye gushikiriza ibyo birego ivyo muribaza ko ibintu vyabaye mushika ntaye Armelle niyongere
ajeni wa zambosi jesi ni mugisata cyo gukurikirana by'impunzi n'ifata nakorera ko mugabo ivyo nagiye ndumviriza hirya no hino narumvise yuko ari abantu banditse ko bashaka gutaha gusangira inyifato bakoresheje niyo nyifato idakwiriye kuko mu gihe ushaka gutaha ntiwandikira igihugu wahunze yutaha ushaka gutaha wandikira haser ama ugasaba kwitunganya ukuntu utaha ibyo nabonye gusa muzerekeye ukuntu bakoresha bashaka gutaha ariko sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu gutaha kujya cyawe ubuze umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu haser nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa haser avuga ati ndasabye abashaka gutaha baje biyandikishe muri haser ati bigeze gushyiraho amakete kuma WhatsApp kuma rezo sosio siyo nyifato ikwiye umuntu ashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na HCR. Ibyo gusa nibyo nabonye habaye ngira kwabaye kutamenya amategeko abagenga cyangwa igene bubigenga mugabo sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu guhunguka nk'uko atahubuze umuntu guhunga kuko ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyine. Ntawe uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyine mu gihe utanumwagishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye hamugaheza ufata iyo ngingo hama HCR ikabafasha gutahuka umutekano kandi hakurikije amategeko agenga icyo gisata.
Mushe ntahe Eric Nsegimana igikorwa eka caranguwe muntu iheze mu Burundi aho impunzi zishika 500 zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi y'amahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu Burundi icyo gikorwa mwebwe mwashakiye gute?
Icyo gikorwa turagikenguruka cyane kandi tugakengurukira na leta y'u Burundi na cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye we kuva acimikwa yaciye atera kama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane cyane ko nk'uko mubibona abo mashyirahamwe y'abatortire n'ayandi bacuditse hamwe babandanye batora ibyegeranyo byo gutera ubwoba abandi kugira ngo batahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri icyo gihugu cy'u Rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu cy'u Burundi bakandikira u Rwanda bakandikira HCR mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri icyo gihugu akaba rero batanguye gutaha. Nshimira ibyo bihugu bibiri byashoboye kugira kumvikana harimo na HCR yashoboye gufasilita kugira abashobore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe abaje gutera ubwoba abo izo mpunzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi n'igihugu nyabagendwa igihugu cy'amatano ubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacyubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero bafise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza bakaturashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga agumara amahanga zendose bose bazotegerezwa gutaha.
Ku byerekeye amakuru nayo yatangajwe atangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitariko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi cyanke yandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute?
Ni bimenyereza ariko ndabatera ivyatsi abo barmere na ba magi mwarumvise ivyo bashikirije imbere yuko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe batatukagura ico bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca hagarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko ariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ivyo bashikirije ivyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ariko aragira turabatera ivyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagaruka n'ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kutogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubise agashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta numwe yabari yugwarangira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazi na muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko bojibuzimu wakajibuntu bakahindura iyo nyifato yabo.
Mu gusozera kuri iki kibazo mushantaye Amera niyongere
erika navuga urumva ko ari imvugo nyine y'ubuserukira leta ari iyo kuvuga ati ntiyabagendwa ngo yamashyirahamwe ngo ariko baravuga amaraporo atera ubwoba mugabo je namubariye ko amazina y'abantu bishe naho baba atamatohoza araba urumva ariko uvuga tuvuge ibintu biboneka ibyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu ariko barataha ariko barahunguka alama raporo yatangwa n'imbere ya 2015 kuko twabaye dutanga amaraporo twebwe kandi icyo gihe imbere ya 2015 wari n'abafatwa bari mu nzego za leta twerekanye neza yuko bafise uruhara mu bwicanyi byerekeza turacyumire byarasubiye inyuma cyane gusa kuko inyuma y'2015 byarasubiye inyuma kandi turutse yari yaheze mugabo ubunyo naho byasubiye inyuma uwo rero ni kuraba n'ifato agira itandukanye n'ifato y'abategetsi ko navugira leta yora imvugo avuga ahubwo akadoma ku rutoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habu kugwani kudahana nayo abatahuka ni byiza ubutaha iwabo ni byiza biraryoshe cyane n'abandi bazotaha mu gihe umuntu azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha si ikivunga gutaha n'igihe umuntu wese yumva atekanduwe hama araheza agataha yego mbaga gusa inyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bariregura ku byaha biri bariko baragirizwa n'inyifato y'amashyirahamwe rero hanyuma agataha akazi na muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe n'ibisata bitandukanye kuko amashyirahamwe ategerezwa kuba ijisho akarebeka kugira asabe yuko leta ikurikiza porogaramu yabo nziza yo gufasha abanyagihugu atari porogaramu yo gucinyiza cyangwa guhohotera abanyagihugu ashyiraho akongera agashima ibyiza leta iba yakoze kugira ibandanye muri iyo myifato yo gukorera neza abanyagihugu ntawe utandukanya inzego za leta igipolisi n'amashyirahamwe adakanye ibyiciro bya politiki mugabo ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho hose mu bihugu byose hariyo amashyirahamwe usanga ashima gukorera mu kwaha kwa leta kugira ashobore kubaho ntakore ibijyanye n'igahanda gatoya kazi na muntu uko abanya gatoya kazi na muntu urabye bakora ibintu bizegana gatoya kazi na muntu neza yuko baratewe ubwoba na leta n'abantu bakora akazi kabo mu bwigenge nangere
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255451924 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1351995. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta
oya nk'uko ariko arabivuga amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afise porogaramu akoreramwo sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icyaba ashatse kuvuga kuko twebwe nimba ariko itagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba amatangazo cyangwa tukegera n'abaserukira leta aho baba bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agataya kazi na muntu na cyane cyane kubamenyesha uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha abaserukira abandi nyine bakwiye kwigenza turakora ibintu bitandukanye byo kuvuga ko dukorera mu kwaha kwa leta sinumva ingene yavuga ko dukorera mu kwaha kwa leta icya mbere nta nuko leta iduhemba hanyuma leta ntabiri iduha nta mahera turonka ya guverinema rero yariko aravuga ibyo gukorera mu kwaha kwabo kandi nubwo leta yasubivansiyona amashyirahamwe n'ahandi barayasubivansiyona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza ari sinumva icyo ariko arabivuga afatiye ko ariko ibyo turiko turavuga birumvikana ndibaza ko nabo nyine arabizi ko bama batangaje abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatomeye kandi bacanke bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye nta kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko na cyane kandi ko bama kandi bongera bakavuga ngo ngo ngaha ibintu byacitse gusanga nta kintu nakimwe cyari rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe ridakora ibyo agateye akazi na muntu iyo ririko rirabesha iyo ririko rirambi ikibara ikindi gihugu ataricyo bisigura ko ishyirahamwe riba ariko rirakora agateye akazi na muntu kigenga ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo biradiko rirakora rikoze mukuri naho giteka gusunga
ego me mu gusozera kuri kiganiro nashaka mungire ico mumbwiye ko muri babiri cyane cyane ku byerekeye ibitero byakozwe n'umuhari urwanya ubutegetsi Red Tabara mu ndwi ziheze mu ntara ya Rumonge nashaka nangu kuri mwebwe Ahmed Niyongere ivyo bitero mwabibonye gute birafise insiguro muri kiye
byerekeye ibitero narabyumvise mu radio bariko baravuga yuko hari umugwi Red Tabara wemeje yuko uri kuragira ibitero je bwa mbere ndumuntu adakunda ibintu bijanye n'inguvu ibintu biciye mu nguvu cyo ituma nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba abasubira kuzana inzira y'ingwano kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi hariyo ariko icyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze icyo gituma icyo mpamagarira bwa mbere ni gusaba yuko aba ariko barashyira imbere inzira yo kugwana yuko uhagarika ariko tugasaba na Leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira bashobore kureka cyangwa guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha inguvu bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose kuko iyo ibiganiro byanse kenshi hataba inguvu bacaba mu nzira y'abandi batahaba bacakoresha inzira z'inguvu nazo ugasanga n'inzira zidafasha cyane kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijyanye n'inguvu kubera kenshi habuze inzira z'inganiro
Mwushana Eric Nsengimana na amwe ibitero byabaye mu Burundi by'umuhari Red Tabara urwanya ubutegetsi mara byumvise ivyo bitero byafite insiguro muri iki gihe mwavyakiriye gute
nta nsiguro nimwe byogira kuko nta na hamwe ibijanye n'intambara bisigira bishitsa umuntu ku kintu na kimwe intambara itangura igarangizwa n'abandi cyangwa intuna irangize igahagararira abanyene rero twebwe ahubwo turabitera ivyatsi twavyumvise mu ibarabara nk'uko nta mugwi n'umwe wa leta uravyumva kandi na twebwe nyene twarumvise ngo baciye ngaho abaduserukira muri izo ntara baravuga ko bavyumva hanyuma nta twavuga ngo ni igitero ngo catewe na Red Tabara ko nta muntu n'umwe turiga twumva haba ku ruhande rwa leta narabonye itangazo ryasohowe n'abo ba Red Tabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro byabo ko nta muntu n'umwe turiga twumva ofisiyele yemeza ivyo bitero ko byabaye tubyumva gutyo ku matwi ariko bamwe vyo bari vyo ntabwo inzira y'intambara ari nziza turi muri politike isanzwe mu gihugu c'u Burundi ntambara yararangiye bose boshira inkota mu bwubatsi bagashobora kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere atawanjye wangura n'imbara bahunze bagahunguka bakirinda cyane ikintu cyose gishobora gihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu c'u Burundi kuko intambara nta muntu uvuga ko yoyishyigikira intambara n'imbi icyemwa turayizi iraruhisha rero ntitwifuza ko mu Burundi hose haba kuba intambara
Eric Nsengimana Armel Niyongere ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwate ngo muganire ni radio ijwi ya Amerika turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutera amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika
radio ijwi ya Amerika yabaye ikintu cyacu Radio, ijwi ry'Amerika yo yabaye ikiganiro cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikiganiro cyacu yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo y'Amerika radio ishi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio